kiganiro ajijwe rya Amerika. Ajijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio Ijwi rya Amerika. Abadushakira kuri internet namwe mudusanga kuri www.radioyacu.com. ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kuyabagezaho. Ingingo z'ingenzi mu Rwanda, ikibazo cy'ubujura bukoreshejwe ikoranabuhanga kimaze gufata intera ndende.
Ni icyaha kigenda gitera imbere buri gihe, kandi bisaba yuko abakurikirana iki cyaha bakora investigations z'iki cyaha ko bahora bari imbere y'abanyabyaha. N'ibyaha bigenda bihindura isura uko iminsi igenda.
Uyu ni Emmanuel Ugirashebuja, minisitiri w'ubutabera mu Rwanda. Abarundi barenga 350 mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bambuwe uburenganzira bwo kwakira imfashanyo barashinjwa ibyaha bitandukanye. Presidensi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Perezida Joe Biden mu kwezi kwa 12 azakira inama izamuhuza n'abakuru b'ibihugu bya Afurika mu mujyi wa Washington. Na Urusiya kuri uyu wa mbere bwatangaje ko imbago zaho buteganyiriza ibikorwa byabwo bya gisirikare muri Ukraine zagutse kurenza mu karere k'inganda ka Donbas. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mukanya ntimujye kure. Amakuru ku Ijwi rya Amerika turahera kwavugwa hirya no hino. Raporo nshya y'umuryango w'abibumbye yasohotse kuri uyu wa gatatu iravuga ko ihungabana ry'uburenganzira bw'abagore muri Afghanistan ryabaye kimwe mu by'ibanze byagaragaye cyane kuva abatalibani bageze ku butegetsi mu kwezi kwa munani k'umwaka ushize. Temistocle Mutijima.
Ibiro bishinzwe ubutumwa bwa Loni muri Afghanistan UNMA byatangarije raporo i Kabul mu kiganiro n'abanyamakuru, aho byavuze ko bitewe impungenge cyane no kudahana ibikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu byakomeje gukoranwa kuva igihugu kigiye mu maboko y'ubutegetsi bw'abatalibani. Iyi raporo irinubira ko kuva ku itariki ya 15 y'ukwezi kwa munani umwaka ushize, uko iminsi ishira abagore n'abakobwa bakomeje kuvutswa uburenganzira bwabo, haba mu burezi, mu kazi no mu bindi bikorwa bya rusange no mu buzima bwa buri munsi, hamwe bakabwamburwa igice ahandi bakabwamburwa burundu. Abatalibani bagabanyije bikabije uburenganzira bw'abagore mu kazi no mu burezi, ndetse babuza benshi mu bangavu gusubira mu mashuri yisumbuye, bavuga ko iyo politiki yabo ijyanye n'umuco wa Afghanistan ndetse na sharia cyangwa amategeko ya kiyisilamu. Abagore bakoraga mu nzego za leta basabwe kuguma mu ngo, keretse gusa abakora mu rwego rw'uburezi, ubuvuzi n'izindi ministeri nkeya. Nyuma y'iminsi mike bafashe ubutegetsi, abatalibani bari batangaje imbabazi rusange kubahoze muri leta ya Afghanistan no mu nzego z'umutekano mu rwego rwo kurangiza amakimbirane igihugu kimazemo imyaka. Nyamara Fiona Fraser ushinzwe uburenganzira bwa muntu muri UNMA akavuga ko ibyo bitubahirijwe kuko kuva ku itariki ya 15 y'ukwa munani umwaka ushize kugeza ku ya 15 y'ukwa gatandatu muri uyu mwaka, bari bamaze kubarura abantu bagera ku 160 bahoze muri leta no mu nzego z'umutekano bishwe batanagejejwe imbere y'ubutabera.
Umuyobozi w'ihuriro ry'amadini ya Gikristo muri Nigeria yatangaje ko umupadiri wa Kiliziya Gatolika wari washimuti mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu mu cyumweru gishize yishwe n'abari bamushimuse, mu gihe undi mugenzi we yashoboye gutoroka. Temistocle Mutijima, turacyari kumwe.
Udutsiko tw'abagizi ba nabi bazwi nk'amabanda atera ubwoba abaturage mu majyaruguru ashyira uburengerazuba ndetse no hagati muri Nigeria akenshi yibasira abayobozi ba Gikristu mu bazwi cyane ashimuta agamije kwaka incungu mu mafaranga. Joseph Hayab, umuyobozi w'ishyirahamwe ry'amadini ya Gikristu muri Nigeria, CAN, yavuze ko ba Padiri John Mark Chietinum na mugenzi we Donatus Cleopas bashimuswe ku itariki ya 15 y'uku kwezi kwa karindwi mu rusengero rwo mu giturage cya Yadini Gura muri leta ya Kaduna aho bari baraye. Ku wa kabiri nibwo Cleopas yabashije gutoroka bari bamushimuse ubwo bamujyanaga aho bitegaga guhurira n'uwoherejwe n'ubuyobozi bwa CAN ngo azane incungu yo kumurekura. Bwana Hayab yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko Padiri Cleopas watorotse bari babashimuse ari we wemeje amakuru y'uko mugenzi we Chietinum yishwe ku munsi bashimutiweho. Hayab avuga ko yamaze iminsi aciririkanya n'ayo mabandi, yabanje gusaba miliyoni 60 z'amanayira, ni ukuvuga 145,000 by'amadolari ya Amerika ku bapadiri bombi. Umupadiri wacitse ntiyashoboye kugera kuri paruwasi ye hakiri kare ngo ababuze kwishyura incungu kuko nta telefone yari afite. Leta ya Katuna ni mwe muziba siyo cyane n'ibitero by'amabandi. Mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka, amabandi yitwaje intwaro yateye gari ya moshi hagati y'umurwa mukuru Abuja na Kaduna, yica abantu 8 ashimuta babarirwa muri 40.
Umuryango w'umwe bw'Uburayi witeguye ko Uburusiya bushobora guhagarika gutanga gaz mu bihugu biwugize Guyane n'Inazwe.
Mwitangazo umuryango w'umwe bwa Buraya wasohoye no munsi wasavye ibihugu birugize kugabanya gazi rikoresha bibaye ngombwa ugashaha amategeko yo kugabanya ikoreshwa ryayo. Gazi umwe bwa Buraya bwiteze ko Uburusiya buzohagarika gutanga mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango nifashishwa mu gushusha amazu no kuronka umuyaga nkuba. Umwe bwa Buraya bwifuza ko ibihugu bitandukanye biri muri uwo muryango bigabanya gaze rikoresha gushika ku cye 15% kuva mu kwezi kwa 8 gushika mu kwa gatatu ko mu mwaka uza. Mu vyo umwe bwa Buraya butegekanya gusubiriza gaze y'Uburusiya harimo ukwikora ku vyimeza. Kwa kabiri w'indwiza ibihugu bigize umwe bwa Buraya bizohurira mu nama aho bizovugana kuri iki kibazo.
Presidenti ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko Perezida Joe Biden mu kwezi kwa 12 azakira inama izamuhuza n'abakuru b'ibihugu bya Afrika mu mujyi wa Washington DC. Frederick Nkundikije.
Inama nkuru hagati ya Amerika n'abategetsi barongoye ibihugu byo muri Afrika itekanijwe kuva ku igenekezo rya 13 gushika kurya 15 y'ukwezi kwa 12. Biden yavuze ko iyo nama ishyize intumbero yo kwerekana akamaro k'imigendanire ya Afrika na Amerika. Izotanga kandi akaryo ko gukomeza gukorana n'ibyo bihugu ku bibazo nkoramutima byihutirwa bihanze amakungu. Umutegetsi akomeye akora muri leta ya Perezida Biden atashatse ko izina ryiwe ritangazwa, yavuze ko abakuru b'ibihugu byo muri Afrika 50 aribo bitezwe muri iyo nama. Iyo nama izoba mu mpera z'umwaka, izoba ibaye nyuma y'ingendo Perezida Biden azoba yagize mu yindi migabane iciriritse na Amerika irimo Aziya, Uburaya hamwe no mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati. Biden ntaragendera umugabane wa Afurika kuva agiye ku butegetsi. Inama yo mu kwezi kwa 12 izoba ari akaryo kuri we ko kurabira hamwe n'abategetsi ibintu byose biyerekeye.
Uburusiya kuri uyu wa mbere bwatangaje ko imbago zaho buteganyiriza ibikorwa byabwo bya gisirikare muri Ukraine zagutse kurenza mu karere k'inganda ka Donbas. Temistocle Mutijima.
Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov mu kiganiro n'abanyamakuru yavuze ko igisirikare cya Moscow kitakibanda gusa ku guharanira kugenzura ibice byo mu burasirazuba bwa Ukraine bya Luhansk na Donetsk bimaze imyaka bigenzurwa igice kimwe n'inyeshyamba zishyigikiwe n'Uburusiya. Bwana Lavrov yavuze ko ikarito bitandukanye na mbere ko bitakireba Donetsk na Luhansk, ahubwo ubu harimo n'uturere twa Kherson, Zaporizhia hamwe n'ibindi bice. Ingabo z'Uburusiya kuva zitangiye ibitero kuri Ukraine zakomeje kwigira imbere bwangu muri Donetsk na Luhansk hombi, ariko zisenya zinafata imijyi ikomeye hamwe zigahura no kwihagararaho gukomeye kw'ingabo za Ukraine. Kwibanda cyane ku gice cy'uburasirazuba kwaje nyuma y'ingabo za leta ya Moscow zinaniriwe gufata umurwa mukuru Kiev mu bitero bya mbere ndetse zikanamburwa umujyi wa kabiri ukomeye wa Kharkiv. Ariko imbunda za rutura z'Uburusiya zakomeje kumisha ibisasu birasiwe kure hanze y'ibice bwigaruriye mu burasirazuba, ndetse ibisasu byarashwe ku mujyi wa Kharkiv kuri uyu wa gatatu, abategetsi bavuga ko byahitanye abantu 3. Mu gihe imirwano iheruka muri Ukraine irimo kwibanda ku karere ka Donbas, ibitero by'ingabo za Ukraine mu majyepfo byagiye bigarura gahoro gahoro bimwe mu bice byagenzurwaga n'Uburusiya.
Mukomeje kumva radijwi rya Amerika vugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muje no kuri wayeshatu radio yacu VOA akadomo com. Mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter, muradusanga kuri @ VOA radio yacu. Mukanya turajyana makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afurika turahera mu Rwanda, abaturage basaba inzego zishinzwe umutekano kwita ku kibazo cy'ubwambuzi busigaye bukoresha ikoranabuhanga. Iki kibazo giteje inkeke mu Rwanda. Hateraniye inama mpuzamahanga y'abashinzwe gukurikirana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Assumpta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Abitabiriye inama y'i Kigali y'iminsi 5 kuva ku wa mbere kuzageza ku wa gatanu w'iki cyumweru baragaragaza uko ibibazo by'ubujura n'uburiganya bifashishijwe ikoranabuhanga bigenda byiyongera. Abayitabiriye baturuka mu bihugu 40 bya Afrika barimo ibihugu birimo Tanzania, Burundi, Gabon, Cameroon, Algeria, ibigo bya Seychelles n'ibindi bihugu binyuranye bya Afrika, bavuga ko ubujura bukorerwa ku makonti y'abakiriya b'ibigo by'imari, mu gihe hari ubundi bukorerwa abatunze telefoni zigendanwa. Ku ruhande rw'u Rwanda, urwego rw'igihugu rushinzwe ubushinjacyaha RIBU rwagaragaje abitabiriye inama y'Ikigali ko mu myaka itatu ishize rwakurikiranye ibyaha 550 ababikoze bibyo amafaranga miliyari imwe n'igice bakurikije imibare yatanzwe na RIBU. Abaturage bavuganye n'ijwi rya Amerika bakora imirimo inyuranye bagaragaje impungenge bafite ku buryo bunyuranye abo bambuzi bakoresha, aba nabo mu mujyi wa Kigali.
Umuntu ashobora kugufatira uri mu kazi kenshi uri muri byinshi akakuhamagara ati amafaranga akuyobeyeho ati mfasha muyatwohereze, narabikoze. Umuntu yagiye akoresha yanga muntu yindi yafarasifiye ajya gukoresha swap, bamaze kumukorera swap arangije yaragenda amwiba 800,000 ayakuye kuri konte ye akoresheje telefone.
Hari n'ubwo usanga nimero ayakoresheje itanditse ku mazina ye, ugahamagarwa n'umugabo ariko hari telefone yatse umukozi wo mu rugo ahantu w'umugore, cyangwa se urumva nimero z'abantu bapfuye ntabwo ziva ku murongo.
By'umwihariko abakora umurimo w'ubucuruzi bo muri Kigali basabye inzego zishinzwe guhana abakora ibi byaha bihanukiriye kugira ngo n'abandi babonereho.
Icyo twasaba ni uko nyine inzego zibishinzwe zadufasha zikakurikirana abo bantu, tuhize nimero zabo zabayidentifiye, bishobora gutuma niba n'abandi bagenda bacika intege bakagira ubwo gukomeza kwegura ibyo bikorwa.
Haracyari urugendo rurerure ariko ngira ngo inzego z'umutekano cyangwa se zikora mu by'imari n'uburyo bakwiye gukaza umutekano kurinda amafaranga. Ikindi mu gihe habaye ibyaha nk'ibi itegeko rishobora kubirebaho n'ibi byaha bisaza mu mwaka umwe cyangwa ibiri.
Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta Emmanuel Gurashebuja ari muri iyi nama ibera mu Rwanda yavuze ko ubufatanye bw'ibihugu ari bwo bushobora gutanga igisubizo kuri ibibazo bigenda biba ingutu.
Ni icyaha kigenda gitera imbere buri gihe kandi bisaba yuko abakurikirana iki cyaha bakora investigations z'iki cyaha ko bahora bari imbere y'abanyabyaha, n'ibyaha bigenda bihindura isura uko iminsi igenda. Bisaba yuko iyi mikoranire iba kuri izi nzego zishinzwe gukurikirana ibi byaha ndetse no ku nzego za politiki, kuko iyo ku rwego rwa politiki hagati y'ibihugu iyo hatabaye iyo political will ituma iyi gahunda yo gufatanya muri izi nzego hari igihe bigorana.
Ikigo gishinzwe kugenzura umutekano mu by'ikoranabuhanga cyitwa Kaspersky cyahimbwe n'Umurusiya Eugene Kaspersky kigaragaza ko mu mwaka ushize Afurika yatakaje 10% by'umusaruro mbumbe wayo binyuze mu bujura bukoresheje ikoranabuhanga, ni ukuvuga ngo na miliyari zisaga enye z'amadolari y'Amerika. Impuguke mu by'ikoranabuhanga zitabiriye inama y'i Kigali zagaragaje ko bimwe mu byaha bikorwa hifashishijwe ikoranabuhanga birimo uburiganya, ubutubuzi, kwiba imyirondoro y'ibanga y'umuntu cyangwa y'ikigo runaka, gutoteza no kwibasira umuntu. Ijwi rya Amerika ryashatse kuvugana n'amabanki kugira ngo harebwe ingamba ibigo by'imari byashyizeho mu guhangana n'iki kibazo, ariko umuvugizi w'uru rwego yatangaje ko ahuze ataboneka. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Burundi inama yaguye gatanu ihuje bafite aho bahurira n'igihingwa cy'icyayi baturuka mu bihugu 10 bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba n'ihembe rya Afurika yatangiye kuri uyu wa gatatu. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Ihuriro rigira gatanu ku gitegwa cy'icyayi gitabiriwe n'ibihugu nk'u Rwanda, igihugu cya mbere muri Afurika gifite icyayi cy'akanovera, Uburundi bugira kabiri kuri urwo rutonde rw'icyayi cy'akanovera muri Afurika, Tanzania, Kenya, Uganda, Malawi, Ethiopia, Congo, Mozambique na Madagascar. Emmanuel Ndayiziga, umuyobozi w'ubudandaji mu kigo cy'igihugu cyitaho icyayi mu Burundi OTB, yizeye ko akunguko ari kanini kubegwa n'icyo gitegwa cy'icyayi muri ibyo bihugu.
Kandi ni n'akaryo ku bantu bose basanzwe barangura imirimo yo kurima, yo guhingura no kudandaza icyayi, bari ngaha bagahura bakumviriza abasanzwe babikoramwo babifisemo ubumenyi, hanyuma bakavugana bakongera bagahanisha ibyo basanzwe bahingura. Nibyo icyayi cy'u Burundi ubu kirimwa ku rugero rw'amatone 12,000. Ubwo rigoro ntirurashimisha, nico gituma nko muri otebe twasanze yuko dukiye kugira kubaka irindi hinguriro iko yakoregwa imatana ya otebe rigira gatandatu kugira yongereze umwimbu tudandaje hanze hama amafaranga yaciro ashobora kuza mu gihugu ari menshi.
Aniho umushikiranganje uburimye n'ubworozi Deo Guide Rurema afatira mu guhamagarira abarimyi bicaye kucitaho kurusha.
Tusabye abarimyi bicaye kubandanya bitaho ico gitegwa kandi bijukiro no kujya mu cooperative kuko niyo nkingi iterambere y'igihugu. Ikindi naco nuko bobavanura n'ingendo mbi yo kurandura icayi no kutagishiramo ifumbire. Cyo gituma usabye abajeje intwaro uhana bivuye inyuma umuntu wese azofatwa arambuye icayi kuko ari ugusubiza inyuma iterambere ry'igihugu.
Ubu ikiro cy'icayi kibisi c'amababi akimara gusoromwa kigugwa amafaranga 280 y'amarundi. Ubwo rugero nibwo ruto ugereranije n'ingene mu bindi bihugu byitavyo nama bimeze. Abarimyi b'icayi bo mu misozi miremire ya Mugamba, Tora, Jenda, Mwaro na Muramvya bazi neza kamaro k'ico gitegwa, basaba ko ico giciro co kwiyongera kugira ngo nabo bagwize umwimbo.
Muri iso gihe nibaza yuko abantu bogihurumbira kukirima ari benshi mbere wanashaka n'amahinguriro agaca yiyongera
kigatuma kija niburi iburi nko ku mahera 300 canke na yarenga
kuko urahemba umukozi hanyuma ukarihana angre hari n'igihuriya niyo nguranyo credit ugaca usanga usigaranye ubusa.
Umwana aragiye kwishura ariyo tukaronka amafaranga tumutangira tugaheza tukagikorera neza tugaca turonka umwimbu.
Ubu nibwo buntungiye umuryango nibwo nico kimfasha kwigisha abana nakarasiyo
je cyane te no kwikira mfite yakamaro gose abana bariga nkaheza nkabigisha kuri nyama hera nkuye mu cyayi.
Gushe kubo mu Burundi igisata cabikorera utwabo ntikiratangura gushira imitaye myinshi mu cyayi mu gihe mu bindi bihugu byitavyo nama abikorera utwabo ari bo benshi ibituma haba ihiganwa mu kwitaho neza igitegwa cy'icyayi. Abarimyi basaba ko leta yo kwemerera abikorera utwabo nabo
iyo bataronse ifumbire kugihe bica bituma umwimbu utiyongera kubera yuko hari ifumbire iteba canke ikabuza. Abikorera utwabo baje mu gisata c'icayi baragiteza imbere kubera yuko ayo mayizina aragwira abacirima bakagwira hanyuma n'abaronka ubuzi bakagwira hanyuma urumve umwimbu ushoheza utiyongera cane gose hanyuma uretse nico harabaho ubushiganwa mu gihe biba bicunganijwe neza inzego zose ziserukiwe ku buryo hacabamo ibintu by'akajagari.
Ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe ry'ibyo bihugu East African Tea Trade Association vyerekana ko Kenya arico gihugu ca mbere kirima icayi cyinshi muri Afrika kikagira gatatu ku isi mu gihe ibihugu bibiri vya mbere ku isi ari Ubuhindi n'Ubushinwa. Iryo shyirahamwe East African Tea Trade Association ribandanya rivuga ko iki gice ca Afrika y'ubuseruko n'iyembe rya Afrika arico cimukamwo icayi cyinshi muri Afrika amatoni arenga gato ibihumbi 546 ku mwaka. Ico gitegwa cinjeza amadorari arenga imiliyari 120 muri ako karere. Icayi kigira kabiri inyuma y'ikawa mu bitegwa njabukamazi muri ivyo bihugu. Ivyo bihugu ndetse vyihaye intumbero ko ku mwaka bija birahura mw'ishirahamwe ribihuza kugira ngo birabire hamwe ingene umwimbu wogenda urongerekana. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika.
Amakuru yacu tuyakomereze mu nkambi z'impunzi z'Abarundi muri Tanzania, aho mu gihe cy'amezi atandatu abagera kuri 350 batagishobora kwakira imfashanyo zirimo iz'ibiribwa kuko amakarita bahesha izo mfashanyo yagizwe imfabusa. Inkuru twayiteguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika James Joven uri muri Tanzania.
Je bitigira ivyemezwa n'umuvugirizi w'igipolisi komine Kibondo ariyo icumbikiye impunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta. Bwana Juma John vyari mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu mu biro vy'igipolisi komine Kibondo. Uyu muvugirizi yasiguye ko nyuma y'amatohoza ategerejwe gukorwa muri iyi ndwi turimwo hari abazotabukanwa mu gihugu cyabo ku nguvu, abandi nabo bazojanwa kuri sentare kwishyura amakosa abagirizwa mu ntumbero yo kubungabunga umutekano mu nkambi. Yumvikanishije ko mu kwezi gushize kwa gatandatu gusa hafashwe abantu hafi 75 bagirizwa ubusuma no guhungabanya umutekano muri bo 30 barugariwe makarita baho uburenganzira bwo kuba mu nkambi abandi 25 batwagwa kuri sentare bakibwa kiringo cy'amezi 5 mugasha
kwa mwezi Juni tuliwakamata watu 55
mu kwezi guheze kwa gatandatu twarafashe abantu 55 bagirizwa amakosa atandukanye muri bo abo dusanga ko ari abagizi ba nabi bakomeye tubatwara kuri sentare abandi turabaka makarita amahaseri kamenya aho ibajyana abamaze igifungo nabo turabatahana mu gihugu cy'amavuko hari n'abandi turekura bakisubirira mu nkambi
pokea watu 10 kutoka jela na tumewarudisha kwa Burundi wa makambini tumewarejesha makambini
gusa umwindogo ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo zisanga gusubizwa mu gihugu ku nguvu ari nko kubafatira amaboko mu mugongo kuko mu gihugu baje bavamwo hakibarizwa amabi menshi harimo abahigwa buhongo
nifatiye ko twahunze amabi akorerwa mu Burundi kubesha bari kwaraduhiga ariko ubu tukabwirwa ko dutwagwa ku nguvu gushika mu gihugu cyo Burundi cha gihugu nyene twahunze igihugu twirutse kubera twari ko turondegwa ugiye kuraba abantu nubo bandanya bapfa mu gihugu cyo Burundi abenshi babandanya bahigwa buhongo twebwe kwasha tubwiye ko tugomba dutwagwe ku nguvu
bari cyewe ko bikadi yugawe na nayisigaranye umuntu ngiye mu kigiye uraduzuma bw'ikami nyene bugoye ngiye kurondera utwo kwisumamo kugira ndabiko noza ndahindura utwo two kujya muganga ize ndagaruka ku isense nsa sa kadi bayugaye baho rutonde ko mengo twebwe twosha duhunguka kuko ni turi impunzi kandi natwe kadi ziba tubona zisa n'izari zimeze neza tangorenza zifise muga twaciye dushwa ku rutonde kwa bipfuza gutahukanwa ku nguvu bibonekana ko ari kwa kuninye no gutahukanwa ku nguvu kandi twa dufite amakadi
rero kubw'ivyo icyo twosaba leta y'u Burundi leta ya Tanzania hamwe na UN nuko muri uko guhungura impunzi ivyo bokora byose bikora bisunza ayo mategeko mpuza makungu hanyuma kumbure ubyifuje bakamworohereza akoroherezwa cyane kugira ngo atahe ariko urya nawe abona yuko umutekano we utaraboneka utaragaruka bakamureka nkuko mategeko mpuza makungu abivuga hanyuma gushika wenyine igihe wenyine azobona yuko umutekano wiwe ukwiye akabona gutaha ko buriya nta muntu yo kwifuza kwama mu buhungiro nimba tubona yuko hataragera ko dutaha ni kubera tubona yuko umutekano wacu utaragaruka utaraboneka
ubitigiye dukura mu biro by'igipolisi komine Kibondo hafi buri kwezi abantu barenga gato 35 barugarirwa amakarita baho uburenganzira bwo kwitwa impunzi hama bagatahana ku nguvu abandi barenga gato 40 barafungwa bagirizwa amakosa atandukanye gusa haseri iminsi yose ihamagarira leta ya Tanzania gukurikiza amategeko agenga impunzi nkuko yabikoze kuva kera kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Indanga kiganiro rero mwayumvise ni indanga kiganiro ikiganiro muri sanga tubagezaho buri munsi saa 10 ejo kuwa kane tuzaba twateguriwe ikiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije turi kumwe ku murongo wa telefone Nkundikije wiramwe amahoro
uraho Jeffrey
ego tumeze neza ndagira ngo rero usogongeza abanywanyi b'ijwi rya Amerika icyo bahishiye ku munsi wejo
Ejo kumusi wa kane turafise ikiganiro muri sana nkuko muizi ikiganiro cejo rero kizoba ari ikiganiro kidasanzwe kuko tuzaba turi kumwe n'umucuranzi kirangiranwa w'Umurundi azwi cyane rwose umuhanga eka no mu Burundi akaba rero ari mu bacuranzi batsiramisha igitaramo cy'umuziki ku munsi wa gatanu itariki 22 z'ukwezi kw'indwi icyo gitaramo ni igitaramo cyatunganijwe n'abarundi benshi cyane rwose isinzi baba hanze y'igihugu abo bita muri diaspora mu ishyirahamwe ryabo ryitwa Dikobu ni ikiganiro rero kizoba gihambaye cyane rwose turabararitse muze mu gitega amatwi twumve intumbero y'icyo kitaramo reka nicyo abo bacuranzi batwi cyane rwose bazoshikiriza
urakoze cyane Frederic Nkundikije komeze kugira umunsi mwiza
nawe Jeffrey
tugarukire rero ku makuru areba nani by'impunzi abahinzi bo mu nkambi ya Mulongwe iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko binjiye mu gihombo batewe nuko izuba ryinshi ryavuye mu gihembwe cya kabiri cy'ihinga ikica imyaka bari bahinze reka inkuru tuyibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira
impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mulongwe zikora imirimo y'ubuhinzi mu misozi ya Kaseke Katalukuru ndetse no mu kigobe cya Mutambara zivuga yuko nta musaruro zikivana mu mirima yazo y'ibigori inyumbati ndetse n'ibishyimbo bitewe nuko yibasiwe n'izuba. Bukuru Sara n'umuhinzi wo muri inkambi ya Mulongo yerekana yuko yahombye hapa amafaranga yose yashoye mu buhinzi.
Twagize igihombo kubera ko twajyaga turima tukaronka mutambara rakini uyu mwaka twararimye nafashe 120 meresa jeranda ko tumurima fata 222 n'ubundi meresa kandi sabarandimira bamaze kurima ayo mahera yose ngirane ndahomba mbahereza n'ibigozi 14 by'ibiharage bya rasiyo ayo mahera yose ndayahomba nani kigozi na kimwe nimboye cy'abana bagomba kugira ute cy'abana bagomba kurya.
Nirera Paul nawe ni umuhinzi w'ibigori n'imyumbati wo muri inkambi n'impunzi zirenge 600 agahinda Bukuru Sara yatubwiye baragasangiye.
Turi mu nzara nyinshi, dufite amadeni menshi kuri izo batwararimye imyumbati, imyumbati yarumye, nibyo mubona ibigori ntabasaruye byarumye, nibyo mwibonera ibitunguru ngibijya byarumye, rwose ni uhombo runini twagize, tumeze nabi cyane, dufite inzara nyinshi cyane, imvura ikigwa neza, twarima tukimbura. Ni ukuvuga uteye ubwoko bw'ibiri z'ibitunguru, ntiwahomba ngo ubure iburi n'amafaranga n'ibihumbi n'amajana 8, ugahemba abakozi. Ugakoramo ifumbire nta ruhombo rwabamo cyane
kubera imyaka izi mpunzi zahinze yapfuye zigaragaza yuko bamwe muri bo bashobora kuzagirana ibibazo n'inzego z'ubutabera kubera amadeni y'amafaranga bagujije bayashora mu buhinzi.
Twebwe twari amadeni mu gihe tugeze mu isarura turimo turashora, ariko iyo umuntu umurima we wononekaye ugapfa bandikirane n'umuntu yamuhaye ideni ryiwe, wawundi yamuhaye ideni yemera yuko nakayahombye bivanye n'ihindagurika ry'ibi we wacagenda kumufungisha, bigatuma yuko bamwe baba basabye amadeni baca bomuka ikambi.
Iyo nagize ikibazo cy'aho nakoze bivanye n'iki, nanizeye ko ibirere bizogenda neza, ibitunguru nateye habayeho izuba ryace ryaka bica biruma, nabuze uburyo bw'ukuntu nabivomera, nta n'amafaranga mfite yo kugira ntabwo ndabikoresha ngo nze ndatanga abakozi babi baravomera. Ni ukuri izuba riradutaye umukanda mu nda, abana bagiye kugira ibibazo, twari twizeye ko abana bagomba bahembuke.
Izi mpunzi zivuga yuko mbere yuko izuba ryibasira imirima yazo mu nkambi ya Mulongwe ikiro cy'ibishyimbo cyaguraga amafaranga 700 y'amakongomani, ariko kuri ubu turi kugura amafaranga 2,200. Ni ukuvuga yuko cyikubye hafi inshuro zitatu, naho ibumba ry'ibigori ryaguraga 400 by'amakongomani ubu riri kugura 10,000. Ubusanzwe impunzi z'abarundi zo mu nkambi ya Mulongwe zitabira ubuhinzi mu rwego rwo kunganira inkunga y'amafaranga yo guhayisha zihabwa na programu ya ONI yitaho ibiribwa ya PAM. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Ari uko dutandukana rero tubanyuriremo ingingo z'ingenzi z'amakuru twabagejejeho. Twabwiye ko abaturage basaba inzego zishinzwe umutekano mu Rwanda kwita ku kibazo cy'ubwambuzi busigaye bukoresha ikoranabuhanga. Iki kibazo kikaba giteje inkeke mu Rwanda. Hateraniye inama mpuzamahanga y'abashinzwe gukurikirana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Uburundi ho twabwiye ko hari inama rukoko mwa gatanu ihuje abafite aho bahurira n'igihingwa cy'icyayi baturuka mu bihugu 10 bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba n'ihembe rya Afurika. Inama rero yatangiye kuri uyu wa gatatu. Muri Tanzania ho twababwiye ko inkambi z'impunzi z'abarundi muri icyo gihugu zimaze amezi 6 rero abagera kuri 350 bakaba batagishobora kwakira imfashanyo zirimo iz'ibiribwa kuko amakarita abahesha imfashanyo yagizwe imfabusa. Twageze kandi muri Kongo amakuru arebana n'impunzi nanone twababwiye ibyo mu nkambi ya Mulongwe iri mu Burasirazuba bw'icyo gihugu, bavuga ko abahinzi barumbije kubera izuba ryavuye cyane mu mahanga. Twababwiye ko raporo nshya y'umuryango w'abibumbye yasohotse kuri wa gatatu ivuga ko ihungabana ry'uburenganzira bw'abagore muri Afghanistan ryabaye kimwe mu byibanze byagaragaye cyane kuva abatalibani bageze ku butegetsi mu kwezi kwa munani. Aho muri Nigeria twabwiye ko umuyobozi w'ihuriro ry'amadini ya Gikristo yatangaje ko umupadiri wa Kiliziya Gatolika wari washimutiwe mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'igihugu mu cyumweru gishize yishwe n'abari bamushimuse mu gihe undi mugenzi we yashoboye gutoroka. Nshuti mukomeje kudutega amatwi makuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje ku buhanga bw'ibyuma Cornelius hamwe na Cyubahiro Dedone wamfashije kubagezaho aya makuru twese turabasezera kuri mikro nari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza.